Reverendo Ndikuriyo umunyamanga mukuru w'umugambwe Sende DFDD mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri ntiyari umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko ari rwo rufasha abahekura Burundi bo mu muhari Red Tabara. Yabishikirije inyuma y'ikiganiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyeshamakuru ku igenekezo rya 2026 mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, aho yifatiye mu gahanga Leta y'u Rwanda ko ari ifasha imigwi igwanya u Burundi igahekura u Burundi.
Nimba mwebwe mwabirukanye igisoga cya Habyarimana cyose kuva kuri chef d'état major gushyira ku mudezine class, bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose, bakagenda batwaye amafaranga ya banki byose, bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Congo, mugabo akaba atashoboye kugaruka. Amabrene n'indege babikora bimbabura. Ubu amafaranga nayo yarabahaye byati nta bantu 20 babahufisiye n'abandi bazosura gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatanye. Nimba mwarabonye isomo mwarose ku basoda bahabyara Imana.
Muri kino gihe u Burundi buhanzwe n'ibibazo isinzi bitagira inyishu, ngo nta gitangaza ko abarongoye igihugu barondera uwo babitako. Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1998 gushika itariki imwe y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2021 aranebagura iby'u Burundi bwagiriza Leta y'u Rwanda.
Mu matwara y'ibihugu yubonye ifise ingorane zikuremereye mu gihugu uca ubyara izindi hanze kugira ngo abanyagihugu bose bakwemere baje nyuma yawe, maze uwariko ayaragutunga agatoke atemere ivyo ariko uragira utubonera hakanyuvugo ati n'umwansi w'igihugu. Iyo muba ubwenge bwari bw'umwe bari kindi aya matwara turayaze turabona icyaricyo hajya ari n'ibibazo hagati mu gihugu arimo ararondera inyishu kugirango arabe ingene yobivamwo ariko nta nyishu aronka.
Reveriano Ndikuriyo yamenyesheje muri icyo kiganiro cyamaze amasaha arenga 4 ko kugeza ubu batazi icyatumye u Rwanda rwihindukiza mu ijambo ntirutange abo barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi barongowe na Godefroid Niyombare. Uwo munyamabanga mukuru wa Sende DFDD yizera ko u Rwanda ruzoteba rukikubita agashi, asigura ko bigoye gutahura ukuntu icyo gihugu cyo kwimana kagwe k'abantu atakindi karota atari gusesa amaraso y'abarundi.
Icyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandari babaduhe kabisa nizakacendera heze keza ko biheze heze urabunaniye n'icyega cy'umukuru wa FPR i Dodoma tugiye mu mikoranire ya CCM twarabunaniye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS. Itegeka cy'umunyamabanga mukuru w'umugambi Sende FDD yaragiye i Kigali, cyo cyo tuzi ko byaheze turasubiye ko waduha ikaharageze ku munsi wanyu ngira ngo tuvuga tuti irabazoze ejo nk'umugambi zobaza muri FPR cyo byumvira ko nawe.
Na Frederic Bamvuga Inyumvira aremeza ko ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bitigeze bihagarara, atangazwa ariko n'ukuntu haduki ikibazo abarongoye Burundi bakihutira kwagiriza u Rwanda kandi hari amashyirahamwe bahuriyemo yofasha gukora amatohoza atawegamiye no gutora umuti w'ibyo bibazo.
Bene ko cyarose ikibazo kiraba ibihugu nka bibiri cyangwa bitatu bagahamagaza ya nama yo mu karere bakavuga bati reka turafite ikibazo nimubone mudufashe gutora umuti icyo kibazo, naye kuko cyo ndakusemerera nko kumenga n'abana ntibikenewe. Nikuvuga si ibibazo byo yabari ibibazo byo byo bivuga
intandaro y'ivyo byose ni gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 ivugizo muri zone Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi cyahitanye abantu 22. Icyo gitero cyaremanzwe n'umuhari Red Tabara urwanya Leta y'u Burundi, ariko wamenyesheje ko wowo utagwana n'abasivile ariko ko mu ntambara nabo bashobora kuhagwa. Uwo muhari wemeza ko wishe abasirikari 9 kurupfu rwabo basivile ngo bazwa Leta y'u Burundi. Inyuma y'icyo gitero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye amenyesha ko uwo mugwi ufashwa na Leta y'u Rwanda ivy'icyo gihugu camiriye kurema itangazo casohoye igenekezo rya 2029. U Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi. Rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe Leta y'u Burundi. Icyo gihugu cyasabye u Burundi ko ibibazo bufise vyoganirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanye ko na bose. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.